Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteza amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. U Rwanda rwatangiye gahunda yo gutanga doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19.
Ngumvise ushare nk'izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari. Iyo ubungiye kwicara, ngiye kwicara nanjye ya minota 15 nishira ndabona njye mu kazi.
Je nta bwoba kuko numvaga nta kibazo, numvarangije kunkingira. Ndamfasha akanya 15 nyiruhuka nyuma mpise nitahira.
Abo ni bamwe mu batuye umujyi wa Kigali bakimara guhabwa urukingo. Amakuru y'ibanze ava mu bushakashatsi burimo gukorwa n'abahanga mu by'ubuvuzi agaragaza ko ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwitwa Omicron bwabonetse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mbere ya Afrika y'Epfo. Ikirwa cya Barbados muri Amerika y'Epfo cyabaye Repubulika nyuma yo kwitandukanya n'ubwami bw'Ubwongereza. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya y'umujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri isaha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihanangirije Uburusiya kugabanya ubushotoranyi ikorera igihugu cya Ukraine, ivuga ko itazihanganira icyo gihugu kiramutse kigabye ibitero kuri Ukraine. Ni inkuru twateguriwe na Diane Nenazwe.
Mu kiganiro yagiranye n'amenyeshamakuru ari mu gisagara cya Riga muri Latvia, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi makungu Antony Blinken yasiguye ko Amerika itewe impungenge n'uruja n'uruza rw'ingabo z'Uburusiya ku mupaka ico gihugu gihana na Ukraine. Muri ico kiganiro, Antony Blinken yavuze ko Uburusiya bwihenze bugasubira gusomborotsa Ukraine buzohura n'ingaruka zikomeye. Umunyamabanga mukuru wa NATO Jens nawe yasavye Uburusiya kugabanya icuka kibi, asigura ko bugasubira gusotora Ukraine buzohura n'ingaruka za politike n'ubutunzi. Mu gihe bitegekanije ko ico kibazo c'Uburusiya kigaruka mu biganiro vy'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibihugu bigize ishiramwe rijejwe kwivuna abansi mu nama iri kubera mu gisagara ca Riga, Blinken yavuze ko azogira vyinshi, akivuga ko inyuma y'imishikirano azogirana na bagenzi biwe bari kumwe mu ishirahamwe rya NATO. Inama y'ibihugu bigize NATO iriko iba mu gihe ibihugu vya Latvia, Lithuania bigize iryo shirahamwe bihanganye n'ikibazo c'abimukira baca ku mupaka wa Belarusi. Umwe bwa Buraya bukabwagiriza president w'ico gihugu guhungabanya umuryango umwe bwa Buraya biciye mu gutera intege abimukira baca ku mupaka wabwo. Antony Blinken ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, aha akavuga ko Amerika n'ubumwe bwa Buraya biteguriye gufatira ibindi bihano Belarusi kubera ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, ukutubahiriza demokrasi no guhonyanga amategeko mpuzamakungu.
Diane Nininahazwe akomeze atugezaho n'iyi nkuru ijyanye n'uko amakuru y'ibanze ava mu bushakashatsi burimo gukorwa n'abahanga mu by'ubuvuzi agaragaza ko ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwitwa Omicron bwabonetse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mbere ya Afrika y'Epfo.
Abategetsi bo muri Holland bemeje uno munsi kwa kabiri ko ibipimo vya mbere vy'abanduye Omicron vyabonetse imbere y'itariki ya 19 uku kwezi kwa 11. Ni ukuvuga indwi imwe imbere y'uko ubwo bwoko butowe mu bipimo vy'ingenzi zavuye muri Afrika y'Epfo kwa gatanu zerekeza Amsterdam ku murwa mukuru wa Holland. Kugeza ino saha ibihugu bimaze kwemera ko vyinjiranywe na Omicron ni Ubuyapani, Ubufaransa, Ubwongereza, Canada, Ecosse, Australia, Autrichia, Espagne na Suede. Stéphane Bancel atwara sosiyete ya Moderna iri mu zakoze incanco za virusi ya corona, mu kiganiro yahaye ikimenyeshamakuru The Financial Times yavuze ko afatiye ku kungene Omicron iriko irakwiragira n'ingene yandukira incanco za COVID-19 zisanzwe zihari zishobora kutazohangana n'ubwo bwoko bushasha nk'ingene zahanganye n'ubundi bwoko burimo Delta. Abahinga ba kaminuza yo mu Bwongereza Oxford nabo bari mu bakoze ubucanco rwa AstraZeneca bo yamara mu itangazo basohoye bavuze ko incanco zihari ku bwabo zishobora guhangana na Omicron bibaye ngombwa bakavuga ko biteguriye kuduza ubukari bw'incanco zihasanzwe ukutavuga rumwe ku nguvu z'incanco zihari mu gukinga ubwoko bushasha bwa Omicron kuhari mu gihe ishami rya ONU ryitamagara y'abantu ku isi OMS mu mpunyapfunyo ryo risanga Omicron ije kwibutsa abibaza ko urugamba rwo kurwanya corona rugeze kure bibeshe.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikirwa cya Barbados muri Amerika y'Epfo cyabaye Repubulika nyuma yo kwitandukanya n'ubwami bw'Ubwongereza. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Tangishaka.
Iryo zinga ryari risanzwe ritwagwa n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri kuva mu bihe bya gikoroni. Umwamikazi Elizabeth yagenye umupfasoni Sandra Mason kuyobora iyo Repubulika nshasha. Umupfasoni Mason yinitswe muri ayo mabanga umwanya muto inyuma ya saa sita z'ijoro bucari kuri uno munsi wa kabiri. Iryo hanahana ry'ubutegetsi ryavuye ku ngingo yafashwe n'inama nshingamateka y'Ubwongereza inyuma y'imyaka irenga mirongo ibiri hasabwa ko iryo zinga ritazigwa Little England Ubwongereza buto ryigenga. Umupfasoni Mason yatowe ku bice bibiri kuri bitatu by'abagize inama nshingamateka. Mu bategetsi b'iteka bitabiriye urubanza rwo kwimika umupfasoni Mason harimo umuganwa Charles w'Ubwongereza yashitse kuri iryo zinga rya Barbados ku munsi w'Imana. Iryo zinga ribamo abantu barenga ibihumbi amajana atatu yari kimwe mu bihugu by'akarere ka Karayibe bitunzwe n'igisata cy'ingenzi icy'ubuhinguzi hamwe n'icy'ubutunzi. Bukebuke Barbados yagiri itandukanye n'amateka ya gikoroni inyuma yaho yikukiye ku Bwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu. Aho hari inyuma y'imyaka amajana atatu uhereye igihe ingenzi z'Abongereza bashika kuri iryo zinga bakagira ihinguriro rikomeye ry'isukari ryakoresha Abanyafurika nk'abaja.
Barakoze Oriane Tangishaka na Diane Nininazwe batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwatangiye gahunda yo gutanga dozi ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19. Ni gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuvuzi n'abarengeje imyaka mirongo itanu y'amavuko. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iyi gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuzima n'abarengeje imyaka mirongo itanu y'amavuko. Ku munsi wa mbere w'iki gikorwa wasangaga abaturage bataramenya ibyabaye. Ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Bumbogo mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali risanga benshi mu bo bireba bagaragaza ko badasobanukiwe iyi gahunda. Gukingira COVID-19 byari bikomeje ariko hakingirwa abafata doze ya kabiri. Kuri doze ya gatatu yatangijwe kuri uyu wa kabiri, Madamu Benihirwe Alexia umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Bumbogo asobanura ko batangiye batinze kuko babanje gutegereza amabwiriza.
Kuri iyi saha nta muntu twari twakingira doze ya gatatu, ariko ngire ngo byatewe n'uko amabwiriza asa nk'aho yatugezeho atinze, ariko amabwiriza tukamaze kuyabona n'inkingo turazifite. Tugiye gukingira Moderna umuntu kibura umaze amezi atandatu awe doze ya kabiri. Abantu dutangiriraho ni abakozi bakora kwa muganga, abandi ni abantu bakuze bafite imyaka mirongo itanu gusubiza hejuru, abandi ni abantu bafite imyaka mirongo itatu gusubiza hejuru ariko bafite ikibazo cy'uburwayi nka bazi za diyabete, umuvuduko w'amaraso.
Ubuse muratera urwo umuntu yatewe mbere amabwiriza bazanye ko bimeze bite?
Moderna isa nkaho ije vuba. Ubu rero batanze uburenganzira ku gutanga dozi ya gatatu ku bantu bahawe Pfizer na AstraZeneca.
doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 izatangwa mu byiciro by'abakuze bafite imyaka 50 kuzamura abafite imyaka iri hagati ya 30 na 49 ariko babana n'uburwayi budakira nka diabete umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zidakira ndetse n'abaganga usibye abakozi bo kwa muganga bari basanzwe baje mu kazi abaturage basanzwe babumbogo bavugwa mu byiciro bigomba gukingirwa bo batangaza ko batigeze bamenyeshwa iyi gahunda abanyu bamwe ijuru rya Amerika ryasanze ku misozi y'iwabo bibereye mu mirimo isanzwe
ntago baraduha umunsi
ntago baratubwira ngo tujye kwikingiza 53
ko n'umuyobozi w'umudugudu usata bitubwiye ntago twabimenye
uyu munsi babakingiye simbizi
n'urukingo rwa gatatu
rwa gatatu simbizi
rwa gatatu ntabwo nabije mbizi iza mbere ntacyo zantwaye niba n'urwo rero ari bwiza simbizi
nubwo byagaragaraga ko hari benshi mu baturage bataramenya iby'uru rukingo hari abandi bazaga ku kigo nderabuzima bafite izindi gahunda bagasobanurirwa iby'uru rukingo bagahita basaba kuruhabwa ijwi rya Amerika ryavuganye n'abamaze gukingirwa batangaza ko rutabateye ubwoba kuko atari ubwa mbere baruhawe
ko ndwumvise n'izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari iyo ubu ngiye kwicara nanjye ya minota 15 nishira ndabona njye mu kazi
baranje gukingira wowe wumvise bimeze bite
mbese nta kibazo nshima Imana ntabwo nari mfite cyumva nta kibazo ubwa mbere nyine kuko byabaga ari ubwa mbere twumvaga ari ikibazo umuntu adasobanuke ariko amanije kuri untera numvise nta kibazo nje nta bwoba kuko numvaga nta kibazo barangije kunkingira ndamfasha akanya 15 nyiruhuka hanyuma mpise nitahira
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko urukingo rwa gatatu rutangwa nyuma y'amezi 6 iminsi 180 umuntu amaze gukingirwa byuzuye ahawe doze 2 ku nkingo zikenewe guterwa 2 na doze 1 ku rukingo rusaba guterwa inshuro 1 Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ari mu rwego rwo gushimangira ubudahangarwa bw'umubiri nyuma yaho havugiwe ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 buzwi ku izina rya Omicron imibare itangazwa na Minisiteri y'ubuzima ya buri munsi igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,964,604 na 5,638 aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri 3,685,000 na 5,968 aribo bamaze guhabwa doze zombi mibare yabahawe doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 yo niratangazwa kuko iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa kabiri Asumta Kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Ingabo za Uganda zatangaje ko zatangiye kugaba ibitero ku nyeshyamba z'umutwe wa ADF ufite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'igisirikare General Flavia Biekwaso yanditse ku rubuga rwa Twitter ko hakozwe ibitero by'indege n'ibifaru. Ibyo biremezwa kandi n'abari ku ruhande rwa Kongo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Bosco Sebishimbo mu ntara ya Kivu ya ruguru yabiganiyeho na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Uganda cyamaze gusaba Kongo kugira ngo bifatanye guhasha umwanzi wa ADF. Rero ntabwo byadutangaza kumva ko Uganda yaba yatangiye wenda gukora ibikorwa bya gisirikare ariko ingabo zikiri iwabo kandi umugambi umwe akaba ari uwo kugira ngo turebe ko Kongo yaramira abaturage bayo barimo bicwa umunsi ku wundi hariya muri Beni.
Murashaka kuvuga yuko ibyo bisasu bizwa muri pariki ya Virunga biraswa n'ingabo za Uganda ariko zitarinjira ku butaka bwa Kongo?
Nibyo, urabizi ko dusangiye umupaka, ni ngombwa ko ingabo z'Uganda zihasha umwanzi uri hafi y'umupaka kuko kugira ngo umwanzi ye kwegera ubutaka bwabo.
None uko Perezida Tshisekedi yemeye ko zinjira kubera iki zitarinjira hategerejwe iki?
Njyewe ntabwo ndi umuvugizi wa guverinoma y'i Kinshasa. Murabizi ko ubutegetsi bw'i Kinshasa n'ubwa province bitandukanye ariko uri analize zanjye nuko hari intambwe guverinoma y'i Kinshasa igomba kumanza gukora iyo kugira ngo parlema imanze yemeze ubwo bushake bw'ingabo zombi gukorera hamwe kugira ngo zigarure umutekano muri Beni na Ituri.
Muri rusange abanyapolitiki mwakiriye mute kiriya cyemezo cyo kwemerera ingabo za Uganda kuza muri Kongo?
Hari benshi bumva ko ni ngombwa ko izo mbaraga zakirwa kuko abaturage barembye hariya muri Beni na Ituri. Ariko hakabaho n'abandi bavuga bati ese ni kuki izo ngabo mukahise zaje ku zitifashe neza mu bibazo byabereye muri Congo ubwo hariho umutwe wa RCD Goma ndetse n'indi mitwe nka iriya ya MLC ya Jean-Pierre Bemba. Ni kuki izo ngabo zagaruka muri Congo kandi zitafite amateka meza muri aka karere?
Abo ni abanyapolitiki, ariko se abaturage bo kandi ko aribo bagerwaho cyane n'ingaruka z'intambara bo babyakiriye bate?
Reka nkubwire ko abaturage dufashe aya mashyirahamwe twita ngo ni za societe civile, amashyirahamwe twita ngo ni groupe de pression za Lucha n'izindi. Bo baravuga bati ni kuki ejo bundi twabonye Kenya yohereza ingabo nyinshi kuza kwiyunga n'izari zisanzwe zibumbiwe mu kintu twita ngo ni FIB, iya Brigade d'Intervention Munispo. Harimo Abanyatanzania, hakabamo Abamalawite, bakavuga bati ni kuki abo bose badafasha ingabo kugira ngo zirandure Burundi uriya mutwe wa ADF Beni, ADF Ituri ndetse n'indi mitwe yose ikikije amashamba ya Congo ikaba itesha umutekano muke abaturage. Abaturage akaba ari byo bibaza, bakavuga bati ese ntabwo zaba ari ingabo zindi nyinshi zitaragira icyo zimara? Mbese ugasanga ko abaturage kuba ingabo nyinshi zirimo zitarashoboye kugira icyo zigeraho, ugasanga ko barimo bavuga ati n'izindi nazo ni ziza ntacyo zizageraho. Twewe nk'abayoboye umutekano muri aka karere tukavuga tuti nyamara Congo kuba yaramaze gufata intambwe, ikaba yaramaze gusinya ko yinjiye muri East Africa Community, ntabwo twagumya gukomeza gufungwa n'akahise ngo tube abaprisonnier b'akahise, ahubwo tukavuga tuti ubwo tubaye mushyirahamwe rimwe n'u Rwanda n'Ubuganda na Kenya na Tanzania n'ibindi, ibyo bihugu bikaba bigomba gushakira inyungu hamwe. Murabizi ko mu migenderanire y'ibihugu nta rukundo rurimo, ahubwo ni inyungu. Rero Uganda irafite inyungu kumva ko ADF yatsinzwe, yaneshejwe, yaranduwe burundu, ndetse n'u Rwanda rukaba rwagira ayo mahirwe rwumva ko imitwe yabiri muri Congo ko yaranduweho burundu. Nkumva ko rero dufashe urugero rw'Ubudage n'Ubufaransa byaje kurwana ariko bikagera nyuma bikumvikana, akaba ariyo nkingi ya Union Européenne. Nta kibuza Congo n'Ubuganda n'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo byubake ubuhahirane, imigenderanire yubahiriza amategeko kugira ngo ibyo bihugu byose bibashe kubibonera mu nyungu ndetse n'abaturage bose batekane bakorere hamwe ntacyo bikangana.
Bwana Jean Bosco Sebishimbo, député ukaba na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mu cyumweru gishize mu Burundi habaye imurika ry'ibihangano by'urubyiruko n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo. Bwari uburyo bwo guha urubyiruko amahirwe yo kugaragaza ko rushobora kwihangira imirimo rukiteza imbere. Byarangiye bafashe icyemezo cyo gushinga ikigo giteza imbere guhanga mu rubyiruko. Claudine Shurwe ry'Imana na Hugues Nimpagaritse ni bamwe mu bamuritse ibikorwa byabo, baganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Shurwe ry'Imana aratubwira akamaro k'icyo kigo cyo guhanga.
Bimwe mu bintu bikomakomeye byashyizwe ko muri iyi murikagurisha iheruka y'urwaruka harashizwe ko hagiye kuba ikigo kijejwe cy'abagenda baragira ico batoye ico no kwita mu rurimi rw'Ifaransa centre d'innovation. Ikindi cya kabiri ni uko twabonye ko abafasha Burundi nka nk'irishyirahamwe rya Nations Unies rijejwe iterambere mu Burundi naryo rizofata mu mugongo bamwe mu bashyizwe imbere bakoze imigambi myiza biri mu ngingo zimwe zimwe nk'uko zafashwe.
Namwe mushana iga nimpagaritse zimwe mu ngingo zikomeye mubona zapfunditswe inyuma y'iryo murikagurisha nk'izi.
Ingingo zikomeye ni uko bajene barashyigikiwe ubuvuga yuko abajene ubu bashyigikiwe mu bafise imigambi haratsinda kuri vivu yavuze ko ibinebwe bikeneye mu gihugu muri yohanishwa yamaze iminsi mike abajene gushika finali barate ivyo bako barakora baratega intege hanyuma bazajya bafunditse ko ari Burundi n'ubushikiranganji butatu harimo guharuka ubandagi inegesha amakuru ikiranganji ko bugiye kugira centre d'innovation y'innovation pour les jeunes.
Mu majambo make rero iyo centre d'innovation bise mu cyongereza youth innovation center kandi ikigo kizoha ingoga urwaruka. Nashaka ndabaze ku gatwe kanyu madame Shurwegimana Claudine akize mufise kuri ico kigo ko kizoshobora kunagura eka no gufasha urwaruka gushika ku migambi rwishinze wo kwikorera utwabo kanganiki.
Ewe umwizero ufise ni munini kubera ko nintambwe turiko turaraba Uburundi buriko buratera. Rero iyo hariho intumbero ya politike ibintu biraheza bikagenda neza. Haciye mboneraho n'akaryo gushimira n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ukuntu no mu majambo yagiye aravumera yavuze yuko ari umugenzi w'abajene. Ivyo rero bica bituma abajene biyumvira ivyo bateza imbere kurya ivyumvira abajene bafise n'ivyinshi kandi ko nuko iyo Youth Innovation Center kwigiyeho hakaba hariho aba bajejwe iterambere na cane cane bo ku rwego rwa Nations Unies bazofasha ku migambi ya mbere yamaze gushirwa imbere. Biraboneka yuko n'abandi bazoca baheza babandanye barondera iyindi migambi kandi tukizera ko intumbero politike ihari bizogenda neza. Jese si umwizero munini ya rero kuri ico kigo.
Mweho iga nimpagaritse umwizero canke akiza mufise kanganiki?
Ivyizere kirahari kuri ico gihe twiyungunganije twatanguye gukora yacu aho hashikiye byaragoraga cyane. Tuvuge ababyeyi bacu badukuriye batwara mu ntwaro akumva yabaga ko ari inzira ikintu cyoza iterambere mu gihugu. Amaye icyizere kubona umukuru w'igihugu ingene yegera kugaruka kumenyesha biha ishusho n'abandi bakabona ko ye gushyigikira abana babo bafite
muri kahise. Hari imigambi myinshi yashikirijwe madame Shurwegimana Claudine, imigambi yashikirijwe yo guteza imbere urwaruka eka yo kurufasha gushinga amashyirahamwe gushinga amakoperative, ariko gushika ubu urwaruka ruracameze nk'urugifise ingorane. Ku bwanyu ikintu mwibaza cotuma abantu bizera ko icyo kigo kizokemura izindi ingorane zose zitashoboye gukemurwa imbere yaho naho hari imigambi myiza ni nk'ibi?
Ivyo twitegiye bizohava bikemurwa vyahora bikunze kugora urwaruka harimwo ico kijanye n'uburyo. Hanyuma hariho rero no kutaba umuntu afise abamuhimiriza kuko ubu abatohimiriza ni ku nzego zose. Haba mu makomine baraduhimiriza kwiyubakira imigambi, baraduhimiriza gutera intambwe no mu vyiyumviro. Rero tubona yuko inzitizi zahora zihari zihavuye ahubwo tugomba dutangure Burundi bushasha, dutangure twiyubakire ivyiyumviro vyacu twahora dushikiriza navyo bifate intumbero turavye uko kera vyari biri. Kuko kera umuntu yaragira ivyiyumviro mugabo ntaronke ukuntu aheza ngo ace abishira mu ngiro rero je nkuko nagumye ndantangura ndanabivuga bona yuko intambamye hanini yareke intambamye zahora ari twebwe nyene rimwe na rimwe intambamye turaba twebwe nyene iyo tuzitse ubunebwe muvuze muti hari imigambi nayo yari yasanzwe yari yarateguwe mugabe igaheza ngishikwe mu ngiro nuko hataba habayihimirizwa rikwiye kandi hataba haje haboneka uburyo bwibanze kugira ngo uteze imbere iyo mirimo ahano shima cyane shima imigambi mikuru mikuru y'igihugu harimo nk'iki cyo gushyiraho ibanki y'ugwaruka hamwe no gushyiraho cya kigega kizofasha mu kugira ngo ugwaruka rushobore kuronka imitahe hanyuma muri catwumva yuko inzitizi zimwe zimwe zahora zipfa ku buryo buke cyane kudashyigikirwa ziriko zirahava rero imigambi ya kera itashoboye gushyirwaho cyangwa ibigo bitashoboye kuramba ko byo uhava bizotandukana n'iki kigo gishasha cyamaze gushyirwaho turindiriye ko kigaronka haboneka amategeko akigenga
mushe ntahe iga n'impagaritse murabona ko hariho intambamye zishobora kubangamira ishyirwaho ry'icyo kigo Youth Innovation Center cyangwa ishobora gutuma imigambi ishinzwe yose idashobora gushyikirwa
jyewe sinavuga ko ari intambamye gusa kubera mu ntango uko wabivuze leta yarahimirije ariko hari mu ntango ejo niko biraza abantu bakaba baragijuka n'ibintu byinshi hadashyira ikintu cyose mu kwamiza ko kuvuga rero iyo innovation ikorera ku izo ntambamye zose zishyikirwa kuvuga rero amagara gusugaruka niko gukura amaboko mu mwezi kuvuga ko si umugambi wo kurera amaboko kubera leta iri inyuma yawe yamuriza amafunga iri inyuma yawe nawe uterera amaboko kuzo gishika icyo nicyo gukura ugaruka mu nkamera ugenda twarashyigishije na pinide agushyikwa na pinide si twese twashyitse abakuye amaboko mu mwezi barerekanye ubwo bufasha buto twarose berekanye ko ishyitse ko n'umutwe turabandana neza ni ukuvuga rero ubu nicyo gituma kiziburirwe rwaruka hamaze kumva ubwo bufasha leta ikaza iza kubafatanya umugongo neza n'amaboko mu muntu kuzana umugambi ikimwe kuwushyira mu ngiro n'ikindi kudandaza iyo byinshi cyangwa serivisi y'iwawe kindi kumva urugamba ni urugamba umuntu ari mu kazi ukuri y'uburinganya kumva byose bitayishaka
Claudine Shurwe Ry'Imana ibintu mubona byoja ku rutonde rwa mbere icyo kigo cyoshya imbere n'ibihe mu gihe kizaba kimaze gushingwa mu gihe kizaba cyaronse umutahe wemewe na leta y'u Burundi hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzabakungurijejwe iterambere PNUD ibintu mubona byoja ku rutonde rwa mbere n'ibihe
murakoze ibintu bya mbere byoja ku rutonde nk'uko mwabivuze amategeko amaze kuhajya y'icyo kigo kikaronka n'ubuyobozi cyangwa uburongozi bwiza bizoca bitanga icyizere hanyuma mu migambi yocija imbere kurusha iyindi erega yaramaze no gutorwa twoca dusaba ijya migambi icumi ya mbere yamaze gutorwa yatowe mu ihiganwa ryari rikomeye iyo cumi ya mbere tukabanza tukabona ibyama byayo byoheza bikadufasha ariko kandi hagaca habandanya haba no guhimiriza bamwe bandi batashoboye gutorwa muri iyo migambi icumi nabo bagaca babashyira ku yindi migwi umugwi wa mbere akaba ari umugwi wabo bashoboye gushikana imigambi yabo muri iri murikagurisha kandi bagaheza bakizerwa bagatorwa hama agaca aba nk'uwundi mugwi w'imigambi iriko iragomba guhinyanyurwa kugira ngo ishikire rwa rwego ya yindi migambi yindi yashyitsweko hama agaca aba n'uwundi mugwi nk'uwa gatatu nawo uwo urimwo bazana ibyiyumviro bishasha bazana ibyo biyumviriye bazana ibyo ubuvumbuzi bushasha uburondezi bushasha uburonzi bushasha nabo bagaheza bakabakira ari ukuba baherekeza kugira ngo bashike ku ihangiro naho bisaba kuba hariho abagiye barakumurikira babishikiyeko gucyo rezo tushatusanga ari kiko kiko gitembera kiri dinamike kiri muri muvuma kandi koko kiza kiratwereka impinduka mu kibano aho tubaye mu gihugu cyacu mwebwe kuri twasanze icyo kiko kije cyo fasha bitaririke guko hariho nabafite utugenegene tundi twishi twama twibaza ngo nubuntu butoho ariko dusanga harimo ubwenge bukomeye cyane harimo uhinga ukomeye kandi bikanafasha rero mpano z'umuntu zose zoroha agaciro bwakwiranye ariko binashobotse yuko banaho baca bazi wabahinga muri icyo kigo baca bahinyanyura bakaduza izo mpano z'abo bantu kugira zishike ku kintu kiba makro byo babyiza cyane.
Nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edri Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.